y'indundi culture amakuru mu kirundi
namakuru y'igenekerezo rya 2028 kwezi kwa kane umwaka wa 2025 amakuru radio y'indundi kiritire yabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye hane ni kuri bibikuru bikuru kuri uyu wa mbere niho hatangura igice cya gatatu cy'umwaka w'ishure aho ni nko ku mashure shingiro na nyuma yayo umwaka w'2024 ushira 2025 naho icyo gice cyatanguye cyatanguranye ingorane kubera ibiciro kubifungurwa no kwiyunguruza byaduze aho ni nko kuramwe mu mashure y'indaro muri aya makuru tubashikana mu ntara za Gitega na Kayanza harabandanya kwibonekeza inkurikizi zivuye ku myuzurira yateye muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu abahasigaye muri ico gice bavuga ko batorohewe kubera ibikorwa by'uburimyi bisa n'ibyahagaze na yabahavuye bakajanwa muri site Gateri muri commune Bugandi ntara ya Cibitoke bakidoga ko batorohewe mu byo kwivuza tunabafitiye inkuru ijanye n'inkino nk'uko byama iminsi yose ya mbere umunsi tuvuga ku rukino rw'agatebetebe uko rwashitse mu Burundi muja kubyumva muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Koffi Olivier Rubera Intwari irijwi ni Odironkeje Imana mu kanya mu yaramvuye
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe kuri uyu wa mbere niho hatangura igice cya gatatu ari cyo cya nyuma cy'umwaka w'ishure shingiro w'2024 ushira 2025 aho harimo n'amashuri nyuma ya shure shingiro naho biruko amashuri amwamwe yatanguranye ingorane zo gushobora kugaburira abanyeshure ni nk'amashuri y'indaro aho ni nko muramwe yo kumugwa mukuru wa politike Gitega abarongoye ayo mashuri amwamwe bavuga ko batariko bavuga ko bitariko biroroha kubera ibiciro bibandanya kuduga kubifungurwa ivyo bikanasongegwa nuko ubu hari bitara bahora bakura mwinkwi ubu vyaranduwe bagasaba bijejwe kuraba ibyo subiririzo nkwi no kongereza ubwo buryo bwo gusumira abanyeshure ahi Gitega inkuru tubibaze mugenzi wacu wa Niseti Ntanguvu
Ni rugamba rutoroshe kugwana gufungurira no gutunga ugwaruka ruri mu mashure afise uburaro ku mugwa mukuru wa politike muri iki gihe kirangwa n'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa n'ibindi bikoresho byankenerwa bitandukanye bamwe mu badasiba kugaburira uwo gwaruka ari bo banyabigega ku mashure bavuga ko ibifungurwa harimo ibiharage umuceri ifu y'inyumbati byagumye biduga ibiciro kandi amafaranga umunyeshure yandikiwe gufungura ku munsi angana n'2000 adaheza agene nayo yiyongera harabavuga ko abadandaza bahaye amashure bimwe mu bifungurwa ibiharage umuceri n'ifu y'inyumbati babaha ku ideni gutyo baheza bakagiriranira amasezerano yuko bazorenza ku biciro byo ku isoko amafaranga 500 n'ayarenga muri uyu mwanya baba barindiriye aba n'abandi bashikiriza kandi ubukene bw'inkwi buturuka ku giti cy'umukaratusi ubandanya guhonywa n'abarimyi bavuga ko amafaranga bakoresha mu kugura inkwi z'ibiti yigwije na kabiri uyu mwaka bagereranije no mu mwaka uheze muri kino gihe bagatera kamo abo byega guhagurukira ubukene bw'inkwi z'ibiti bugenda bwigaragaza amashure nayo ayamwe n'ayandi atabitara by'ibiti afise mu kwiyumvira ikizosubira inkwi z'ibiti mu gukinjika ifungwa zabo baregwa ku ruhande rw'ugwo rwaruka ruri mu buraro ku mashuri atandukanye bariko barashika gutanga ngura kino gice cyo gusozera bavuga ko bashima muri iki gihe ibyo bafungura basigaye baronka utwo bihereza mu gatondo nubwo bamenyesha ko n'ubu anahandi bafungura ibidakwiye bakidoga bavuga ko n'amavoka yahora abafasha mu kongereza abandanya duga ibiciro gutyo bagatera kamo leta y'u Burundi kongereza kandi amafaranga y'umunyeshure afungura ku munsi ajanye n'ibihe tugezemwo anise ntango Gitega Radio Indundi Culture
Ibintu bisa n'ivyo no mu ntara ya Kayanza naho nyine iki gice cha gatatu cy'umwaka w'ishure cyatanguye abarongoye amashuri amwamwe babona ko bitoroshe kubera ibyo biciro nyene kubifungurwa byaduze aho ni nko ku ishure ry'indaro rya Kayanza Lise Kayanza abari rongoye bavuga ko hambavu y'ivyo biciro n'umuduga wagenewe iryo shure wonafashije mu bijanye no kunguruza ivyankenegwa by'iryo shure na wamaze gusaza nabo nyene bari mu batabaza inzego zibijejwe mu Kayanza. Inkuru tubibaza mugenzi wacu Jana Himana.
Nkuko twabiyagiwe na Claver Hakizimana umuyobozi wa Lycée Kayanza, iryo shure rafise ingorane zikeneye gutorerwa umuti kugira rishobore gukora atantambamye. Izo nazo ngo ni nkizifatiye kwibura ry'imodoka kubera yahahora yashaje maze gusumba ibifungurwa no gusenya bigakorwa n'imodoka zabo hanze, ibisha bituma uburyo bukoreshwa bubumurengera na cyane cyane ko hamaze igihe mu gihugu hanibonekeza ubukene budasanzwe bw'igitoro. Iruhande y'ivyo uwo muyobozi amenyesha ko n'ibifungurwa ku isoko bidugu ko bukeye ko bwije bigatuma uburyo bw'amafaranga buhabwa amashuri y'indaro bugabanuka n'ingoga. Kuri ivyo Claver Hakizimana asaba leta kongereza uburyo bw'amafaranga ahabwa amashuri y'indaro kugira ukubaho kw'ishure kujane n'ibihe ndarirya abanyeshuri bafungurirwa gatatu ku munsi. Ni mu gihe ku isoko muri kino gihe atamuceri uri munsi y'amafaranga 5,500 ku kiro, ibiharage ibigurwa make ari amafaranga 2,800 ku kiro, ubufu bw'imyumbati bukagurwa amafaranga 1,800 ku kiro. Agera ko anibutsa ubushikiranganji bw'indero kuronsa imodoka nshasha iryo shure. Asaba kandi ko ryonaronswa imatera za baba 60 kugira abana bashobore koroherezwa mu kuryama, atibagiye no gusaba ko ibikono byo guteka bimwe bita muvero ko bikwiye gusubirizwa kubera navyo nyene bishaje. Mukamenya ko iryo shure ryiga ko igitigirije cy'abanyeshuri baba 880. Mukayanza Jean Emmanuel kuri radio Indundi Kirutuyo.
Nayo mu bijanye n'inkino, inyubako zimwe zimwe ziri ku kibuga c'inkino zitandukanye muri komine Mugambi ntara ya Bururi zizoba zaheze kubakwa mu mpera z'uyu mwaka. Ivyo ni bimwe mu byashikirijwe na Lydia Sekela arongo ishirahamwe mpuzankino ku rwego rw'igihugu kuri uyu w'Imana mu gihe yarahejeje gutorerwa gusubira kurongora uwo mugwi ikindi kiringo. Lydia Sekela avuga ko hanini ibyo byatumwe nuko iryo shirahamwe atamahera rishobora gutanga ubwaryo kugira ibyo bikogwa bikogwe.
Muri programme ya Comité National Olympique canke mu mafederasyon nka yose ukuyemo federation ya football ama federation canke Comité National Olympique yubaka ibibuga. Ni kuvuga yuko nko muri Comité National Olympique nta mahera ashobora kuboneka avuye muri Comité International Olympique ngo turatanze amahera utugiye kubaka. Mugabo twebwe twaricaye turaraba hirya no hino mu maprogramme byo dushobora gukora. Mu mugamba rero hariko harakurikiranwa hasigaye yuko dusakara ahana aho kuri Olympe Africa si stade nka centre d'entraînement. Muri centre d'entraînement rero gishasha no vuga muramaze kubona yuko abana benshi ngaha baba bari ko barakina. Icyo no vuga gishasha nuko amaseno ari kumwe nishira hamwe bitwara amaseno yose ku isi baremereye amaseno ibintu bibiri. Icambere na mbere nuko FIFA yarumvikanye na Association de Comité National Olympique no kuvuga yuko FIFA izotanga mu maseno yose terrain ya football synthetic ke minitere nkazijya zihora zikinira kw'abana aho turafise ikibanza. Tugaca tuvuga yuko na Federation Internationale ya Natation yaravuganye n'ishiramwe itwara amaseno yose akonwa yuko amaseno bazoyaha amapisine. Ubu rero n'ukuvuga yuko ngaha muri iki kibuga ahabona tugiye gushiraho umwaka uza uyu mwaka uri kurahera pisine ya 25 metres.
Radio Indundi Culture.
Aya makuru yacu muri komine Bugandi ntara ya Cibitoke murashobora kuyumva kuri FM 99.9. Abanyagihugu bateshejwe izabo n'imyuzurira mu bice bya Gatumba ubegeranirijwe muri site Gatere iri muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke barasaba kuronswa amavuriro n'imiti ikwiye ahegereye ico kibanza kuko mu kiringo kiriko kiraba abamezane bamwe mu bahashikanwa bemeza ko baronka imiti bayabaye ku ndwara zikomeye bakanarungikwa ku mavuriro bagira ku rugendo rurerure hari n'abaja kwisuzumisha mu gisagara ca Bujumbura. Leta y'u Burundi ariko irabahumuriza ko ivyo basaba bishobora gukogwa ariko habonetse uburyo kuko abaja barahura n'ibiza mu gihugu baja bariyongera. Norisi Nduwimana.
Muri ico kiringo cyose bamaze bashitseho mu Gateri bamwe muri abo bateshejwe izabo n'imyuzurira bashikiriza ko ibibazo by'amagara yabo bitigeze byoroha abo bakaba nk'abafite indwara bita zidasanzwe.
Turaganda kuyivuza ari malaria bayitoye sawa baratuvura kuko batuvuza ariko nk'iyindi ndwara isaba nk'amaserumu cha bipimo bafite byo kuvura.
Kuvuga ngo urwaye umusonga nk'ubu nafundikira urufunda ha wovuga ngo nibindi mfundice ko n'ukuri maze iyinga ngende ndababwira ati mpinduri profenate burya n'izuba bare ariko umusonga ntibikunda
icyo bikoze muri iyo site nkuko bisanzwe biri mu bindi bibanza byegeranijwemo abahuye n'imyuzurira canke n'izindi ngorane zijanye n'ihindagurika y'ibihe mu gihugu asanzwe hatunganijwe ivuriro rifasha mu by'abanyagihugu bita ibibaye abaye nkuko twabyiboneye ibyo ariko ntibishimwa n'abagwayi
iri vurira ntitwarigaye mumbabarire ntitwarigaye mugabo hari izindi ngwarugwara ukadusanga amafiregisiyo yose yo kugenda hirya no hino ntibikunda yuko ushobora kwishikanayo kubera atabuze
abarungikwa mu yandi mavuriro yahe Buganda no mu micungararo yaho bashobora kugira urugendo rw'ibirometero 4 kugira ngo bashikire ivuriro canke bagehitamo kuja mu bitaro bikuru bikuri Bujumbura mu gihe iryo vuriro ryaho rikenye na Ruseha baniha nkuko bisigurwa na Gerard Manirakiza ari mu bakira abagitura
batwemereye yuko bazotutana ambulance ishobora kudufasha mu ijoro iyo ambulance ntirashika sasa bayijoro nubahaje kongora abantu baza kwivuza
uburongozi bw'iyo site hariko bushikiriza ko ingorane zijanye no kwivuza kwa banyagihugu zimaze gushikirizwa izindi nzego tubibajije umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe byo gushigikirana hegisata kimwe ca leta mu bikurikirana by'iyo miryango iri Defense Majambere yishura
ibiza ntibiteguza dushobora no kumenya uti muri uyu mwaka nzofasha abantu banganuku kandi iyo biziye rimwe murumva yuko na leta haraho iheza ikagira ikibazo birashoboka rero umuntu akaba yari yibaza ati nzoca mfashwa muri iki kiringo ariko ica abantu bomenya nuko leta ibagumiza kumuzirikanye
ubu muri site gateri abanyeci bitoke bitirira gatumba heganije imiryango iharugwa ku 2026 yose yaje yimuwe mu kibanza c'imfata kibanza carahitwa Gisagara muri komini Mubimbi y'intara ya Bujumbura imwe kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ivuga ko isanzwe ifise n'ingorane y'ubukene bw'amazi kuko gushika icikura kuyahazanwa n'imiduga yabagira neza nk'umuryango utabara imbabare kwa huje canke ibiduga bya gipolisi
hagataho mubasigayeho mu gatumba batashoboye guhunga ico gihe c'imyuzurira bavuga ko babayeho mu buzima butoroshe ivyo bikava kukuna aho bahora barima nka hose hatewe n'amazi ubu bahisemwo kuba bariyungunganya mu kubeshwaho n'uburovyi canke n'urudandazwa ruto ruto bagasaba ko boba barashigikiwe muri ivyo bahisemwo abajejwe intwara mu gatumba baremeza ko harabahawe imfashanyo kugira babe barigwana ko muri ubwo buzima bakanizeza ko n'ubu bakidodora mu botanga ubufasha Alice Ndayize yavuye ku ruzi rusizi atugire ku muriri
Abanyagihugu bari muri zone gatumba batewe n'amazi bemeza ko ubuzima bari mu umunsi butoroshe kuko uburimyi bwahora bubasahiriza kutagishoboka kuko imirima yabo yatewe n'amazi
aho turimira ho nyine naho haraho shika amazi birashoboka nyine bukibwe gusa naho ne byarahindutse kwa naho amazi yari yarahatwaye mu mirima haraho nyine turima gatuya tugakora mu twafungura
ngorane cyo bituma tubaho nabi ubuzima nyene butoroheje kubera hejuru hamwe aho twaronderera byo dutera byo gufungura nk'amarengarenga amazi yateye
bakavuga ko uwo munsi bikora ku budandaji canke kugerageza kuroba
aho twaronderera twari mu mirima ubuzima rero busigaye tukazanganye muri iki kiziba turose ubwo buga bwo kujyana muhira tugurishije ko bukeya tukaronka agafuka abantu tubayeho
tukagenda kudandaza aho ku mupaka nyine tukaronka ingene twafungura tomati ifu ibintu by'ibiribwa tugenda kurangura muri hariya kuri kotebe ibyo tunzira nyine akantu nyine gatoga tugasanga barose na dukeye
kuko babona ko imitahe yabo ari mito basaba gushigikirwa mu kuronsa imitahe yisununuye
dushigikira nyine bakarabasikura imitahe yacicara imito mito karabasi ko bodufasha nyifashanye tukongereza imitahe bwa benge nitwaba tubabaye
batware bazo twibuka kuvuga tubanyaga tumbukira zo mu gatumba ati tubibuke nukure twobashimira
uburongozi bwa zone gatumba buremeza ko abanyagihugu bari mu buzima butoroshe naho hari abaha wifashanyo no nyene ikabitahawe bose Jean Muyoboke aramutswe iyo zone akavuga ko babandanye badodora kugira batashikiriwe nabo bashobore kuronka
ubuzima nibworoheye bivanye nuko byabo byatwawe rero babo ku rande yaho pame iherutse kubaha amafaranga izo mfashanyo zashikiriye aba baranga kuri zone mugabo hari n'abari muri quartier zashikiriye abatashikiriye twarabivuze rero tugasaba ko yoshikako no kubandi tashikiriye bakaronswa nabone
batahe.
Imyuzurira y'amazi yatanguye kwibonekeza muri zone Gatumba kuva mu mwaka 2019 kugera uwo munsi imiryango myinshi ikaba idashobora kwinjira amazu yabo kuko amazi yateye amazu yabo n'ubu atarahera.
Nayo mu bijanye n'ubutunga nishiramwe ya rushoto gishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu nibura rya kazi mu Burundi rivuga ko ritewe impungenge n'abantu bamikora bayabaye barenganywa bakananyagwa amatongo n'abantu ku bwaryo bo bakingiye mu cegeranye iryo shirahamwe ryashize habona kondwe heze umuhuza bikogwa waryo avuga ko habonetse ababitwarira bagera kuri 32 mu ntara zitandukanye mu gihugu. Via nenda yisaba asaba kwibi byo kurikiranirwa hagufi n'abajejwe gufata ingingo mu gihugu kugira ico yitakarenganyo gihagarare.
Aisha toyarakiriye amadosi ashika 32 y'abantu imana zabo zabaye ntabanduka se na zikabashikiriza mu gisagara ca Bujumbura aho umuntu ntawo yikora yatsindi tongo giwe haca haza umugwi w'abakomisionere bari kubona abantu batsinzwe bamwirukako baramufungisha zabanza na za cibitoki no mu ntara za Gitega aho urubanza rwa sentare uhera watsinze akubahizwa na sentare hagajaza abantu baba kwinjira mu itongo bakajyubaka ku ngufu inzego z'igihugu zirorera wituye administration kazomba ngo zirimo umutegetsi kanaka bwa umutegetsi kanaka ariko umubaho umugenzo dusaba yuko Burundi buri mu gihugu kigenwa n'amategeko ni igihugu kirimo demokarasi ni igihugu cubahiriza ingingo za sentare nta gihugu gishobora gutera imbere aho cyoshitse tubahiriza ingingo za sentare. Aha turasaba rero inzego z'igihugu cyane cyane aha tugomba gusaba cyane cyane nyine cyo mu kuko abantu bagira ibi keshi harimo abantu bahambaye bagashigikira bwe muri ishoto bara dutelefonye hari n'abantu telefonye harimo n'abavoka n'imigwi itandukanye kora munze gutarukaheza igihugu ndaratwagiye no kuri tele hari n'abasirikare twahuriye bame muzi z'igisirikare hari n'abaduteye ubwoba hari n'abadusabye yuko ngo twobiva inyuma tugakorana nabo bwebwe muri ishoto nk'ishami hana gataka zina muntu ngo nyote kwacha kimwe muntu turi ngaha tuharanira yuko abarenganywa tamwe ne gicaho mu Burundi n'umuyo renga turi ngaha nk'abagwanya yuko abarenganya bose abandi bahana ntabwo twebwe dukorana barenganye bamenye yuko ingingo ya sentare ari ihambaye nta urejeje amategeko bisaba ko boza barahanwa vuba hisunzwe amategeko y'igihugu atabikomeza ngo ndiki
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino.
Mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yihariye iby'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere umunsi tubabwira ingene urukino rw'agatebetebe bita gymnastique mu rurimi rw'igifaransa rwashitse mu Burundi. Umwigisha w'ugo rukino asigura ko ishyirahamwe ryago ryashinzwe mu Burundi mu nyuma rirahagarara bivuye ku kuburaho urukinirwa. Salvatore Bigirimana ariko yizeye ko mu mbono kazoza y'umwaka 2040 igihugu cifashe n'ibihumbi 2060 Uburundi buteye imbere ugo rukino rushobora gutezwa imbere. Inkuru ijanye n'iby'inkino uyu munsi twayiteguriwe na Olivier Kwizera.
Urukino ruje mu gihugu nk'agatebetebe gwazananye mu gihugu c'Ubudagi. Urukino mu kinjana ca 20 niho gwashizwe mu nkino mpuzamakungu bita Jeux Olympiques. Urukino gwakwiye mu bindi bihugu ndetse no mu Burundi rurashikaho. Umwigisha w'ugo rukino avuga ko mu gihugu gwazanywe n'abazungu mbere gwahereye mu mashuri
mu Burundi cyazananye nabaje kukoloniza Burundi bagatangura kwigisha mu mashuri ari naho kera ibitwita sport mu mashuri ibyo iyo byose babyita gymnastique hanyuma bica bitsa biragenda birakura rero ni tuvuga sport.
Urukino rwamenyekanye biciye mu mahiganwa mpuzamakungu mu Burundi ayo mahiganwa ku rwego rw'igihugu ntayagikogo nkuko bishikirizwa na Salvatore Bigirimana ahavuga ko bisaba uburyo bwinshi
uko ikogwa muri Jeux Olympiques championnat du monde nkuko mu Burundi ntayiriho kuko ni ibintu bisaba uburyo bwinshi twari dufise abana tumenyereza bo muri universite abo hanze ya universite.
Uyo yahoze ari umuyobozi w'ubuhinga mu ishyirahamwe ry'urukino bita gymnastique mu nyuma rirahagarara bivuye ku kuburaho bakorera imyimenyerezo. Bigira Imana asigura ko aho bakorera batinya ko abana bagira ingorane
kandi rero kubura aho ukorera niko bigwiza ingorane ko aragenda hajya bagira ibibazo uko abana tukabigisha ama exercices samwamwe hanyuma urumva iyo ufashe ukagenda kwigisha abana b'abandi ibintu bishobora kubavunagura cyusanga hari ingaruka mbitsabyo niko bukebuke cyace bigenda biraherengetera birahera gucyo niyo federasi hapfa irafudika.
Urukino uyu munsi rugifise agaciro muri kaminuza y'u Burundi kuko ivyigwa vyago bigitanga kuri kwa Salvatore Bigirimana avuga ko ari uruhombo kubona hadatunganywa amahiganwa mu gihugu.
Iyo sport yacabandanye yigishwa muri kaminuza kuba bavyigisha cyari kuba bigaragara mu gihugu.
No kuri aha turiko turahombera. Aha ariko arizera ko hari kigiye guhinduka mu mbona kazoze ya 2040 igihugu cifashe na 2063 igihugu giteye imbere.
Burundi ni igihugu kifise kazoza muri ambono rero igihugu hajya uko igihugu kizokura niko n'uburyo buzoja muri sport kuko sport itogira intererano bwayo niko rero n'izindi nkino nizamara kubakirwa n'ibya gymnastique bizoza.
Urukino rw'agatebetebe rukomoka ku mugabane wa Buraya rwatangwe gukwiragira mu bindi bihugu kuva mu 1990 mu Burundi rwashitse kuva mu mwaka w'igihumbi 1916 ishirahamwe ry'ugo rukino rishingwa mu 1997 ariko ritaronse amahigwe yo kubandanya. Salvatore Bigirimana ahamagarira abanyeshuri bakurikirana ivyigwa vyago kubandanya bagwigisha kuko rufise akamaro kanini ku magara y'abantu.
Olivier Kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru ijanye n'ivyinkino wari waduteguriye ari na hano turangirije amakuru muri rimwe rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 38 abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi Kofi Olivier Rubera intwari yafashije amajwi arabashikira Odilon Hejimana nayo bashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.